Murakyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi na makuru. Nkuko mubizi muradukurikira kuri internet ku rubuga wazitatu akadomo radio yacu vewa.com na huko mara radio turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda na FM 94 n'ibice 9 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Burundi batavuga rumwe kwitora ry'itegeko nshinga rivuguruye.
Twashatse rero ko abanyagihugu amakungu bumva neza ko iribyirwa nshingiro bariko baragomba guhindura igiye kuzotera ingorane nyinshi mu gihugu.
Uyu ni Leonce Ngendakumana icegera cy'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu arasobanura icyatumye we hamwe n'abandi batavuga rumwe na leta batera igikumu ku rwandiko rusaba ko kamarampaka yibwirizwa shingiro ihagarikwa.
N'umukino wa politiki bariko barakina kuko abo nyene barese ubwo rwandiko baramaze no kwiyandikisha muri seni kugira ngo bazebitabe igitora ryo kwigereza rya 17 rusama 2018.
Na huyu ni Terence Ntahiraja umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu Burundi aravuga rero kuri ya rwandiko nta gaciro rufite. Duhera ariko kuri urwandiko rwa Human Rights Watch, uyu muryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu uvuga ku mabi ariho akorwa mu Burundi muri iki gihe igihugu cyemirije itora rya referendum. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Urakoze cyane Thomas Kamirindi. Ubwo rwandiko rwasohowe n'intara makuru y'Abanyamerika Associated Press ivuga ko ishyiramo mpuzamakungu ya nane agateka kazi na muntu Human Rights Watch yavuze ko mu Burundi inzego zijejwe umutekano na bamwe mu bari mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD bamaze igihe bakubita canke bica abakekwa kuba bagwanya itorwa ry'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro. Bavuga ko ari mu gihe iryo hinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro rizoha uburenganzira umukuru w'igihugu kubandanya ategeka. Bakavuga kandi ko mu Burundi abandanye kwibonekeza ukudahana ku bategetsi n'ababashigikiye. Iryo shirahamwe rifise icicaro mu gisagara ca New York muri Amerika rivuga ko rifise amakuru havuga ko abantu 19 bakubaguwe kuva ku itariki 12 z'ukwezi kwa 12 bose bigakekwa ko byari mu ntumbero yo kuremera abantu ngo batore ego muri iryo tora rizoba ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu. Iryo shirahamwe rivuga kandi ko inzego z'umutekano hamwe n'umugwi w'ugwaruka w'umugambwe uri ku butegetsi w'imbonera kure uvugwa kuba ukora amabi menshi umaze gutoteza abantu ku nyungu z'umukuru w'igihugu. Bavuga ko hari umuntu yakubiswe gushikaho yitaba Imana, ahandi bakavuga ko uwundi muntu ashobora kuba yarakubiswe nawe nyene gushika naho yitaba Imana bivuye kuri uko gukubitwa. Ivyo nivyo iryo tangazo ryasohowe na Human Rights Watch rivuga muri make.
Urakoze Oriana.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Iwanyu mu ntara ni radio ijwi rya Amerika. Leta y'u Burundi irarahira ikirenga ko nta biganiro biyihuza nabo batavuga rumwe izajyamo mbere y'amatora y'ibwirizwa shingiro. Ni mu gihe hari amakuru avuga ko hashobora kuba ikindi gice cy'ibiganiro mu mpera z'uku kwezi kwa kane hagati ya leta rero y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo. Ibiro by'umuhuza muri Tanzania President Benjamin Mkapa ntacyo biratangaza ku mugaragaro, ariko imigambwe itandukanye y'u Burundi yemeye ko yari yamaze kubwirwa iyo sango. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claveri, niyo nkuru ararusha.
Imigambi tavugarume na leta iri mu gihugu yemeye ko yari yamaze kumenya isango ryaho ikindi gice cy'ibiganiro kizobera. Umwe muri bo yabwije ujya Amerika kwiyo sango kuri bo ahubwo yari yatevye, bemeza ko bari bamaze no kumenya ko ibiganiro bitazobera yarusha ahubwo bizobera yantebe mu gihugu c'Uganda atagihindutse kuva ku itariki 25 z'uku kwezi kwa kane. Ico bikoze bavuga ko atabutumire bari bwaronke. Iyo sango yemejwe kandi n'umwe mu banywanyi bakomeye b'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD akunze kwitaba ibyo biganiro, yavuze ko icyari gisigaye ari kuronka ubutumire. Ku kibazo cy'uko bazokwitaba yamenyesheje ko ingingo nk'iyo ikunze gufatwa ku munota wa nyuma. N'iyindi migambwe icuditse n'uwo mugambo uri ku butegetsi yemereye ijwi ry'Amerika ko iyo sango bari barayibwiwe n'ibiro by'umuhuza. Ubutwari umwe muri iyo migambwe yavuze ariko ko bamaze kumvikana n'umugambo uri ku butegetsi kutazokwitaba ibyo biganiro imbere y'amatora y'ibwirizwa shingiro. N'urunani senarede rutavuga rumwe na leta nagwe nyene wemeye ko ayo makuru yamaze kubashikira. Yamara utwara ugo runani Dr. Jaminani yamenyesheje ko ataco barashima kubivuga ko n'amashami yigenga akunze kwita ibyo biganiro yavyemeje. Abo bobo mbere bari bafise amakuru kubu habwirizwa kuba hariko haraba imibonano yabo vyega mu ntumbero yo gutegura neza ivyo biganiro bishobora kuba ari sango ya nyuma. Leta y'u Burundi nayo nyene yagize ico ibivuga ko mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika i Bujumbura, Terence Nairaja yaserukiye leta mu biganiro biheruka yarusha yahakanye ko atabindi biganiro leta ishobora kwitaba imbere y'urubanza rukomeye iriko yitegurira werekeye amatora y'ibwirizwa wa shingiro.
Mbwira nabwire nta biganiro na bimwe bishoboka leta yojamwo zaba ivyobera ha a naho umuntu avuga ati ngo banze Bujumbura canke aje hanze imbere y'uko turibwirizwa shingiro ikiraga bishyaramaze gusohoka. Nyine ishobora yaramaze gusohora itegeko rivuga itariki, ubu bucasohora itegeko rivuga cyane ko twiyamamaza cy'imisi 14, no kuvuga nta kindi gishoboka. Naho yavuga ati ngi Bujumbura ndabivuze ngaha imbere yanyu nta rimwe bikunda gushika ugo rubanza turi kukiranga minsi dufise gikomeye, kandi ukamuzi yuko n'inyuma y'iryo tora y'ibwirizwa shingiro dufise urubanza rudasanzwe aho ibihugu byinshi byo mushyira hamwe komeza biza biri ngaha Bujumbura n'abakiriwe batari bake twitegurira bizoba ari hari kuva ku gihe cya mbere ruheshi gushika kugera cumi. Aho nibaza yuko by'ukuri dufite programa y'ibikorwa muri ico kiringo nibaza ko ari gusamaza abarundi. Nagira ngo benshi yuko abantu benshi bafatiye na kaka kaka mu gutembagaza ubutegetsi bafatikanye na wa mugwi wa Sanade bavuga ngo urugamba rw'ugari rwizwa shingiro bararemera umuhuza ngo arabe ku ruhiyo gira ibiganiro umuntu mbere yo guhagarika yintu yanyu rwizwa shingiro ihibambewe.
Nairaja yemeza ko n'abanyepolitiki ubwabo babyisabiye ko atakindi gikorwa corangurwa imbere y'itogwa ry'ibwirizwa wa shingiro.
Baricaye imigambo yose aba bose utari witaje ari rwase na leo se nyene bavuze yuko basavye leta n'umuhuza yuko batosubira kuzana ibindi na manama ibindi byose bya politiki gushika kugira ati ya 17 rusama. Ikice kitajanye nuko tugera mu byo tora ry'ibyo shingiro kibanza guhagarara gushika turishitseko none ko abanyapolitiki bavivugiye bakabisinyira hajya a kandi nimba hasa imushanga yari batabisiye ni muri demokarasi.
Ku munsi wa mbere w'ingindwi ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI yari yaneguye iyo ngingo ya leta y'u Burundi yo kutitaba ibiganiro. Ayo mashyirahamwe yashize ahabona itangazo rivuga ko atewe umutima uhagaze n'iyo nyifato isubize inyuma utwigoro tw'akarere two kugarukana amahoro mu Burundi. Ayo mashyirahamwe yahamagariye leta kwisubira ko maze yitaba isango ryotumwa ko n'umuhuza. Kuri uyu wa kabiri iryo tangazo ryari ryahanaguwe rirakugwa ku rubuga ngurukana bumenyi rw'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Umudiplomate ari Arusha akurikirana hafi ibibazo by'akarere avuga ko aya mashyirahamwe yoba ari mu mibonano na leta y'u Burundi kugira ngo haboneke umuti watuma ibiganiro bisubira kubandanya bibaye ngombwa bigasozegwa. gushikubu ibiro vyo muhoza na nakimwe biravuga ku byerekeye itarike canke kibanze byo biganiro byo beramwo ico bikoze mu kwezi guheze ivyo biro vyo wahoza atwara igihugu ca Tanzania Benjamin Mkapa byari byakiriye intumwa ya ONU ku kibazo cy'u Burundi Michel Kafando atwara igihugu ca Burkina Faso ico gihe ibiro vyo muhoza vyatangaje ko umubonano wacimikiye ku ngingo zofatwa kugira ngo ibiganiro bihuza barundi bisubire gutumwa ko vuba Pyeklave ni nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika icegera cy'umugambwe Sawanya Frodebu Leon Singenda kumana na bamwe mu banyapolitiki bigenga bandikiye amakungu bayasaba kugondoza leta y'u Burundi guhagarika kamarampaka y'ibwirizwa shingiro bavuga ko iri bwirizwa shingiro rishyashya rije guhamba amasezerano yarusha ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi burabyiyamiriza ni inkuru ya Evariste Nzikobanyana
Leon Singenda kumana icegera cy'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu ari mu bateye igikumo kuri urwo rwandiko rwo kwigenekerezo rya 11 kuno kwezi kwa kane yabwijwe rya Amerika igituma barandikiye amakungu urwo rwandiko
urwandiko twari dushikirije amakungu dufise intumbero yo kumvisha barundi yo kumvisha akarere yo kumvisha amakungu na cyane cyane abadufashije kuronga amasezerano y'Arusha ko dufise amakenga dukwiye gusubira mu ngorane twadusanzwe tukabona hamwe zokongerekana turabingira abantu bapfuye ku mwaka 2015 tukarangira abantu birirwa banyuruzwa tukaraba ingene abantu baheze mu buhungiro tukaraba ingene itunga ry'igihugu gifashe none mbe n'ivyiyongera ko twebwe abarundi tuzobi twashatse rero ko abanyagihugu amakungu bumva neza ko iribwirizwa nshingiro bariko baragomba guhindura igiye kuzotera ingorane nyinshi mu gihugu icya kabiri nukwerekana neza ko iryo bwirizwa nshingiro ryatogwa ndamasezerano yashatosubira kuvuga yantwaro ishimikiye ku migambwe myinshi ndizosubira kuvuga
ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ndibwatevye kwiyamiriza ugo rwandiko mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uno wa kabiri uvugira ubwo bushikiranganje Terensio Ntayiraja yavuze ko ibiri muri ugo rwandiko atashingiro bifise
icambere basaba guhagarika uwo mugambi bibwirizwa shingiro ica kabiri bavuga yuko iyo intego yo shingiro yemewe ngo yuko ivyerekeye amahoro n'umutekano ngo n'ivyerekeye kunywana kw'abarundi ngo bizaba bipfuye aba n'abantu batagomba kuri kumenyekana ko severe ikwira kuri igikorwa cyayo ngo yerekane ingene mu Burundi twagirana ibibazo abarundi bamwe bamwe kugira nimba twose abantu imbabazi tubirengere kuva ku Burundi bushasha ikindi bavuga yuko iyo bwirizwa shingiro ishasha ngo urije guhamba Burundi nguri mu masezerano yarusha icyo ni mentanya ni kinyoma cyambaye gusa bagacha bavuga ngo na cyane cyane kuvyerekeye inzego z'umutekano mukaba muzi yuko muri iyo ntego ivyerekeye Arusha bitakozwe ko nivyerekeye amakoromu y'amanama shinga mateka yakoze ko yarahinyanywe ntiyafuse igisirikare vyagumye ko bintaka no kimwe cyahinduwe nuko ari 50% abahutu 50% abatutsi muri vyabona amaradio yanyu n'amateleviziyo
Uwavugira ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu avuga ko ibisabwa nabo bifuza ko umugambi w'amatora y'ibwirizwa shingiro uhagarara bidakunda asigura ko umugambi uri kukogwa mu bwigenge bw'u Burundi n'abarundi kandi kubandanya agatangazwa n'ingene abo basaba ivyo baza bariyandikishije ngo bazoje kwigisha ivyayo matora
n'umukino wa politiki bariko barakina kuko abo nyene bari sugo rwandiko baramaze no kwiyandikisha muri seni kugira ngo bazebitabe igatora ajya kwigerekeza rya 17 rusama 2018 ahano bahakaro rero honorable rwasagato na Leon Singenda kumana Leon Singenda kishimuka gusa abanya Frodebu kwigerekeza rya 2019 ntwara nte mu mwaka 2018 kuwo munsi nyene na honorable rwasane yo yandikisha mitero y'abarundi kugira ngo ndaje matora mugabo bagaca bitira imigambi itavuga muri leta
Leon Singenda kumana asigura igituma izo mvugo zibiri we nabo bateranye igikumu kuri urwo rwandiko
ntibinyuranye na gato birahuye twebwe ku bwacu ngitwari twifuje ko ayo matora kamara mpaka yubaho twashaka mugabo urabona ko ari kwakoreshwa ingufu mwarabanyiringira abantu banditswe hakoreshwa ingufu rero tetegana kuzogenda ari
umuvugizi akaba n'umwunganizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu asaba abarundi kudasamazwa n'ibiri muri urwo rwandiko ubwo narwo rwatewe ku gikumu na Leon Singenda kumana ica abacu umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu Nestor Girukushaka ku ruhande rw'umushingamateka agatorwasa asanzwe rwigenga hamwe na Evariste Ngayimpenda nawe nyine ari ku rutonde rw'abanyepolitike bigenga Bujumbura Evariste Nzikobanyana nka ijwi rya Amerika
Ibihugu bimwe bya Afrika birirukanwa ibindi bigahagarikwa by'agateganyo muri AGOA. AGOA ni riri yategeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryorohereza ibihugu bya Afrika kubirebana n'imisoro n'amahoro ku bicuruzwa ibi bihugu bya Afrika bigurisha muri Amerika. Ese ubundi hari akamaro AGOA ifitiye koko ibihugu bya Afrika? Nibyo abatumirwa ba mugenzi wacu Fidele Niyongabo baganiriyeho mu kiganiro muri Isanga uyu munsi. Aba batumirwa ni Gamaliel Ndaruzaniye, yigeze kuba ambasaderi w'u Burundi muri Loni muri iki gihe aba mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na Faustin Ndikumana, umukuru w'ishyirahamwe PACEM ryishinze gukangurira Abarundi guhindura ibyiyumviro n'ingendo kugira ngo bashyikire iterambere rirama. Ndikumana ari Bujumbura mu Burundi. Ambasaderi Gamaliel ni ugiye kudutangirira asobanura akamaro k'itegeko AGOA.
Igihe ryasinywa ngira ngo ryagomba korohereza Abanyafurika muri aka karere kuronka uburyo bwo gushora ibintu byabo muri Amerika. Ibyo nibaza ko ari ibintu n'ubu bikiriho n'ubu bihambaye, kuko sinibaza yuko dufise henshi dushorera ibintu byacu, kuko amahinguriro ataraba menshi cyane cyane n'izo dufite nabyo nyine bikaba bitarashikira urugero rw'ubuhiganwa n'izindi magazini cyangwa izi abandi bashora ibintu. Irahambaye rero neza ko ryari ryiza ko Abanyafurika baronga uburyo bwo gushorera ibintu byabo muri Amerika. N'ubu rero ngiye rirakomeye, niko nibaza.
Namwe Faustin Ndikumana, mwitegereje itegeko rya AGOA kiheri maze inyungu ryashiriweho kugira ibihugu bigenewe kurikuramwo vya mu karere ko muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara, mubona vyifashe gute mwitegereje kubwanye
ubwa mbere hoho uwo mugambi kugiruje mu ngiro tanguye novuga mu kirundi mu gifuno novuga ico no kwita icivugo slogan umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'ico gihe yazanye yavuga ati mu kugiranira imigenderanire na Afrika tufata icivugo citwa trade no aid. Ati reka tureke kuba tuvuga iby'imfashanyo imfashanyo gusa, tuje mu byo kugiranira urudandazo, kuko byari byagaragaye neza yuko no muri kahise ibihugu bigiza gutera imbere n'ibihugu bitegereza gukomeza urudandazwa bikaramwe n'ibishorera ibintu hanze, amahinguriro akiyongera bikagerageza guperesa icyo twakwita kujya mu masoko mpuzamakungu. Kandi hari ibihugu byabishoboye, otara ibihugu byo muri Aziya byinshi byakoreye ku ma exportation ku byo bishorera hanze muri ayo masoko nyene yo hanze, byatinda biraduga biragira ubutunzi bukomeye cyane. Ni ibintu rero byatanze isomo baravuga ati rero ibihugu bya Afrika nabyo nyine birafite ubutunzi kama birafise abahinga n'ibiki, nabyo nibimenyerere yuko byo gija mu rudandazwa bigatera imbere. Hama Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikavuga ati reka rero twebwe ce tubakuriraho amadorado duwani kugira ibidandazwa byanyu byinjire, bitiriwe birariha amakori ku hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bice bitakompetitive bishitse hariya, ni ukuvuga ni ukwagurira amasoko ibihugu bya Afurika. Nabyo rero bice bigenda kugira bikore byabe icyo byoshoriraho kugira bironke byiteze imbere. Wana n'ibibazo by'amadovize muri Afurika mu bihugu byinshi biruzuye, naha mu Burundi ni nk'uko, kuko umva amadovize ugirarongera mu byo ushorera hanze uca wa muri kurarondera uteza amaboko uteza amashi. Hajya kugira ureke gutega amashi ni uko waguje amadovize wava mu byo ushorera hanze.
Tugaruke kuri ambasaderi Gamaliel, ariko umuntu yitegereje hari ibihugu biratandukanye mu buryo bifise naho ubutunzi bwabyo n'amahinguriro muri ibyo bihugu byo mu karere ko muri Afrika y'ubugaragwa bwa Sahara bimaze gushika ko hari ibihugu ubona ko birikuramo inyungu by'ukuri, hamwe n'ibihugu by'ibihangange bise nk'ibitoro, ariko hakaba n'ibindi bihugu witegereje ubona nta kintu kinini bifise bishobora gushora ntacyo byunguka kiboneka muri iryo tegeko. Ni ikihe mubona cyokorwa kuri ibyo bihugu kugira navyo bishobora gukuramo inyungu, kuko umuntu aravye muri ibyo bihugu atavyinshi bifise bishorera ku masoko yo muri Amerika. Amerika niyo ishorera ahubwo byinshi muri ibyo bihugu nihakurira inyungu, aho kuba ibyo bihugu iryo tegeko ryari ritegekanirijwe ari byo bikuriye mu inyungu.
Murakoze. Icyo nibaza yuko ingero mufatiye ko sinibaza yuko abafise ibintu bike bogira ntacyo bitumariye ko tutanganya gushora n'abandi barafite byinshi. Iyo ngero siyo, kuko ufise bike agira hatanguriye, ataronse hatanguriye rero ntashobora kubandanya umushantahe yaje kuvuga yabibuze ushoye ibintu tugenegene canke sinkunda cyane iyo jambo lactizana akaronka amadovize akwiriye makeyi ashobora kongereza akaronka yandi mu minsi iza utangura rero yohiganwa n'abari bamaze gutera imbere ahubwo yobakurikira sinibaza yuko hari akarenganyo na gatoyi ahubwo hari irembo ryuguruye kugira nabo bunguruze buhoro buhoro uko bashobora bashikira abo bandi n'ingoga kumbure ibihugu bidandaza bitoro ubu si uko arizo bifite byonyine nuko arizo byatanguye kubidandaza kare kuko hari ibindi mu bari Afurika muri Afurika mbere y'iwacu mu biyaga binini bitanguye kudandaza ibitoro cyangwa ibindi biva muri Afurika ibyerekeye tourism ingenzi ibihugu by'iwacu bimwe bimwe byarateje imbere ingenzi biratuma turonka amadovize akwiye tukaronka n'ingene abanyamahanga baza kutugendera kuko imigendere yabaye myiza ubakene rero ntibwotuma butuza kugira ngo ntacu tuzokuramwo tudatanguye tutagejeje bakwiye kugeza rero tukaraba ibyo dufite zose bishoboka tugatangura kugira dufikire intambwe abandi bagezeko.
Nawe Faustin, kuri iryo tegeko jana n'ibintu bisabwa na Amerika twabivuze nk'ivyerekeye gukingira agateka ka muntu, agateka k'abakozi, kugurura amasoko, gushiraho ubutunzi bufatiye ku masoko yigenga n'ibindi bitari bike kugira ngo ivyo bihugu vyemeregwe. Mubona ivyo bisabwa birakenewe kugira ivyo bihugu vyemeregwe.
Ngo bisanzwe uwo mugambi wa Goa naho ubusaba yuko ibihugu bya Afurika bikomeza ibyo bishorera muri Leta Zunze za Amerika nagira ngo ari cyo gatoyi ku kintu kimwe nuko nyine ubwa mbere bica byigaragaza ko ibihugu bya Afurika usanga bikunze guca bishora bimwe twita matière première produit de base no kuvuga ibi bidandazwa umuntu abacukuye atarahingura n'ibitoro canke ibindi ibyo by'amazi agaciro canke n'ibindi ikibazo rero afite ubigira nico gutangura kudandaza cyo twokwita les produits manufacturés no kuvuga ibidandazwa byahinguwe nk'ibinyene byo mu mashira hamwe ariko rero umuntu wese agira hatangura nk'uko umushinga nahenda ruzani yabivuze izo matere premier shoye kuzikora neza ukazijanayo hanyuma ukaruhaye madovize akwiye niya gutuma rero buke ugenda urashikira ibindi uburi kuraraba ingene uruha madovize ampera gacira zarava mu nguvu zawe nawe rikanati joho maziki kwise mbe kwisishobora kuratiki wanje burya niko biza hanyuma ibire navyo by'amasoko murazi yuko ya Afrika kandi ari ngindi ngwane dufite naha no muri Afrika nuko habuze ikintu bita imitahe y'ukwemvisa umva bavuze bati rero kureka kw'abantu bwiza tugashira kunyiza imitahe imwe makoroherezwa nova ko nire birafasha kuko urabona ndaho turiko turacukura ibitoro bikava muri Afurika bija muri ibyo bihugu mugabo amasosiyete manini nabicukura n'ubundi imitahe iva hariya ikaza muri Afurika nico kibazo cy'imitahe rero urumva kibiza kuva mu nzira iyo Burundi buri ko buracukura ico bitareterera imahanda hazi sosiyete n'ubundi yahari ikaza ino nimitahe ibanza kuza nka mbere direct tranche bakita ko ariko abikorera ngaha mugabo urumva tugize kuba twabuze ayo masoko turabuze n'imitahe yo kugira bwa butunzi kama bwacu tubukoresha imitahe capital finance na capital technique urumva n'icyo gituma je no vuga yuko ibihugu bya Afurika byotegeza guhindura gusingendo cyane cyane muri ibi by'intwari bereye n'ingene batunganya no kugira iyo mitahe yinjira n'ubundi n'ibindi bihugu byo byagiye biratera imbere byo muri Aziya cyangwa za Shinu usanga imitahe iva hariya muri bashakikaza washaka bigasubira ika exportasi kava muri ibyo bihugu ijana hariya mugabo urumva icyo gihugu kirahezaje kahatorera akoyoko ibaza yuko iyo migenderanire yo kumva ibihugu bya Afurika ko bitegeza gukora ni ukiteza imbere ugashorera ibintu hanze niyo nzira yonyine ishobora gutuma ibi byo gutega amashyi bigenda biragabanuka iho bishobora kuva mu nzira.
Yego, tuze ku mirongo ya telefone duse Leonidas uratwumva?
Kumva.
Yego, watubwira irindi zina naho amagaye uri?
Leonidas nkamamagaye ndi mu Burundi.
Yego, ufite akabazo cyangwa intererano?
Intererano wagira n'ikibazo.
Yego.
Yego, mu ntererano bavuze ibyerekeye iyo shyirahamwe rya AGOA ni byiza kuba rifashanya n'ibihugu bya Afurika mu kwagura imihoro. kandi byiza no gufasha n'ibihugu bitaratera imbere ko usanga n'ubutunzi bw'ibihugu bimwe bimwe bitabasha kubusohora neza ugasanga ibihugu bimaze gutera imbere byinjiza imitaya yabyo mu bihugu ugasanga biri egizonere birihishwa amatakisi ibyamadowani ikibazo nashaka kubaza uwa parisene ko tufise izi matiere promiye zikagenda zitarahingurwa kandi iyo zigiye zitarahingurwa abenegihugu ntibaronka ubuzi bukwiye ariko iyo zigiye zimaze guhingurwa niho baronka ubuzi bukwiye ko ari bose ari benshi cyane ni iyihe ngingo bakurikirana mu bihugu baherereyemo kugira ngo umwenegihugu wese aronke
urakoze mumwishyure Faustin
mu bisanzwe umuntu abanza guhera ku cyo twokwita ahantu igihugu kiba gifise icyo twokwita avantage comparative ni ukuvuga ahantu ufise ubuhinga na potentialite n'ubutunzi bukwiye gutuma hari akarusho ugenda ufise ugira ushore icyo kintu hanze nko mu Burundi byari byagaragaye yuko muri uwo mugambi wa Goa twari gukorera ku ikawa ubwambi ikawa murazi ko ari ikinyobwa gikundwa cyane ku isi kiri mu binyobwa bitatu bya mbere binyobwa kubona ha mu Burundi rero tukirima canke icayi tukaba twose ku develop nyine tugitegura neza imbere y'uko tuja kugurishwa hanze tukispecialize cyane muri iyo kawa ku buryo ka kanovera k'ikawa y'u Burundi tukaryohora hamwe umunyamerika ari muri Philadelphia umunyamerika ari New York yumvise ikawa y'u Burundi agenda abaza mu mari manta ati ikawa yakorewe he ikawa yakorewe he noneho rero wa munyagihugu wino nawo isoko rikagwira giyo kawa ikarimwa ikamuteza imbere ayo madovize ko azaza rero akagera dufasha kugenda twugurura imihora y'ugushora ibindi hanze mugabo turako n'ubuhinga bukwiye mugabo ahandi ho urabona nk'ibi iyo ari bihugu byihutira rimwe tugeze kuvuga ibi byo gushora ubutare hanze ugasanga byihutiye gusinyanira amasosiyete yo hanze bagasinyiranira amakoro bititeguye neza ata buhinga bwo gucukura ibyo bintu no kubanza kubiteka neza aha mu Burundi ugasanga nk'agahomo nk'ibyo duherwa kubona rero ibyo bita retererari biri ko biracukurwa muri Bujumbura rirare ubiravye urabona ko umengo nta nyungu iboneka turiko turabibonamo ikubera n'ibyahingwe bigenda bikiri bivuvu bikaza gukorerwa hariya hanze ntitunamenye n'agaciro na kandidate yashoboye kuboneka urumva rero ni kwa kwitegura kw'igihugu ukabanza ukamenya ati jewe nkomeye he nubanza gukorera he nkagira inguvu nyinshi nyuma ukanovera k'ikawa y'u Burundi karigeze kuvugwa kabona zo kamwe kavuga tugakomeze rero hamwe ikawa y'u Burundi ibarurangiranwa makungu gahera gutyo ukagenda rero uraja no mu bindi buhoro buhoro umugabo uzi neza ati ntegereza kwerekana ko nshoboye kugira icyo ndandaza kindanga nanje mu makungu
ambassadeur Gamariel ivyo nibaza ko ari ikibazo gikomeye muri Afrika cyane cyane ku bihugu aho amahinguriro atarakomera kuri ivyo vyo kongereza agaciro ku bidandazwa bihinguwe imbere kubishorera kuri amasoko yo muri Amerika kugira ibihugu vyo muri Afrika bikuremo inyungu nyakuri iboneka mubona bizofata iki kugira amahinguriro iterambere ry'amahinguriro muri Afrika rishobore gushinga imizi aho gushora ibidandazwa bitarahingurwa bitera gahombo kubera bitabisa agaciro gakomeye nk'ibimaze guhingurwa niki ibihugu vyo muri Afrika vyogira kugira ngo bikomeze igisata cy'amahinguriro kugira bizokura inyungu iboneka mu itegeko n'umugambi yagowa
ubwambere sinzi byinshi cyane mu byerekeye urudandazwa n'iterambere mugabo ikibazo singene bogira amahinguriro akomeye kugira abashoboye kuza ngaha nuko botangura kugira amahinguriro akomere buhoro buhoro uko batera imbere uko dutera imbere ntidushobora guhera ku mahinguriro ateye imbere akomeye tutahereye hasi aho tugeze aho turi icyo aya mategeko ya Amerika idufasha rero nuko ibyo bike dufise byo kwinjira iwabo badatanze taxi nyinshi kugira badufashe bitere imbere bikure nitwakwiza amategeko neza bikaguma bikora kumbure tuzoshikira ikiringo tugera ku mahinguriro yavyo atuma vya biguzi vyacu vyongerekana iyo dushoboye hariya nitwovuga rero ngo tuzobanza kurondera amahinguriro kugira ngo dushobore hariya butangura ubuvugira dukuze urudandazwa rwacu rutume amahinguriro yongerekana nsubire kuvuga icarico ikawa muvuga kera twashora ikawa isanzwe batonoye banikiye igasigenda ibora ya magunira ubu iburundi bashirikawa mmasashe bashirikawa mba kaitekera ikaza ya tekeye ugasanga hano mba muri New York around zangi chai changi kawa iburundi imanitse.
Uya ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye yigeze kuba ambasaderi w'u Burundi muri Loni yaganiraga n'umuyobozi wa Parsem Faustin Ndikumana ari Bujumbura naho ambasaderi Ndaruzaniye ari i New York. Ikiganiro muri sanga mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com mu gice muri sanga. Ndabashimiye cyane mwese uko mungana murakarama mukomeze mugubwe na radio yanyu mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika.